Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yagiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki 6 y'ukwezi k'8 mwaka 2018 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Igitegwa c'ikawa ni igitegwa njabukamazi kandi kiduhesha agaciro twebwe abarundi mu makungu. Ariko rero twebwe abarimyi b'ikawa tubona neza yuko ku giciro bacugurira ari ciza cyane.
Uyu ni umurimyi w'ikawa yidogera igiciro gito c'ikawa ku barimyi. Inkuru ca kimwe ni inkuru yerekeye uhagarara rwa politike muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Oriane Itangishaka. Mwaramutse neza Oriane, mwanya ni wawe.
Urakoze cyane Frederic Nkundikije, ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa mbere. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Afrika. Muri Somalia abantu bashika kuri 6 barishwe, abandi 13 barakomereka mu bitero bya bombe bibiri byagizwe muri Somalia ku munsi wa Mungu. Ibyo bitangazwa n'abajejwe gutabara imbabare hamwe n'abategetsi b'ico gihugu. Igitero gikomeye muri ivyo bibiri nticagizwe mu gisagara cya Mogadishu, aho abantu 4 bishwe na bombe yaturikiye mu muduga hafi y'iduka ry'ikawa riri ku ibarabara rica ko abantu benshi muri ico gisagara. Dr. Abdulakir Abdirahim Adena akorera mu biro by'imiduga itwara imbabare itabara imbabare ni Mogadishu, yabwiye Ijwi rya Amerika ko batoye ibiziga by'abo bantu 4 bishwe. Ababibonye bavuga ko ico gitero cyasambuye bikomeye mu ntunga iryo duka ry'ikawa hamwe n'izindi nyubako ziri hafi yacyo. Ku munsi wejo nyene hakaba hari hapfuye abandi bantu 2-4 barakomereka nyuma y'igitero cya bombe yo mu muduga yaturikiye hafi y'umuduga wa gisirikare mu gace ka Afgoye. Icegera cy'abura amatari w'akarere k'ubumanuko bwa Shabelle Ali Nur Mohamed yabwiye Ijwi rya Amerika ko abishwe n'abakomeretse muri ico gitero bose bari abasirikare ba leta ya Somalia. Tukiri muri Afrika, muri Ethiopia igisirikare cyaraye gifashe mu minwe yacu amayira manini inyubakwa za leta n'ikibuga cy'indege cy'akarere kari hafi y'ubuseruko bwa Somalia. Ni nyuma yaho ubwicanyi bwadutse ku mugwa mukuru wako karere Ijijiga, abantu 209 barahasize ubuzima muri ubwo bwicanyi. Itana mu mitwe ryatanguye ku munsi wa 5 aho haba ukutumvikana hagati y'abayobozi b'inzego zo hasi n'abayobozi ba leta muri rusange. Ntibiramenyekana neza icyatumye haduka ugo ruhagarara. Kadir Abdi Ismail, umutegetsi w'umugambwe w'abasomali wa People's Democratic Party muri ako karere, yabwiye Ijwi rya Amerika ko abasirikare ba leta ya Ethiopia ari bo bobazwa ubwicanyi bw'abo bantu bishwe. Umutegetsi ata umwikomo w'abo bantu bishwe ku byo yise ukwinjira kw'abasirikare bafise ibigwanisho bikomakomeye muri ico gisagara. Ismail avuga ko hatewe abatari mu bwoko bw'abasomali. Amamagazini arasahugwa, inyubakwa ziraturigwa, hamwe n'ishengero rimwe rirasenyugwa. Igisirikare cya Ethiopia cyari giherutse kurahira ko kizokora ibishobotse byose kugira gishire ibintu ku rutonde muri ako karere ka Ethiopia kagizwa hanini n'abasomali. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Tujye muri Amerika y'Epfo, abategetsi muri Venezuela batangaza ko bafashe abantu 6 bise abagizi b'iterabwoba bahawe akazi ko kwica. Ni mu byo Perezida Nicolas Maduro avuga ko byabaye umugambi wo gushaka kumugandagura. Icyo kibonekeje nk'igitero cyabaye ahari ko habera ibirori bya gisirikare byabaye ku munsi wa 6, aho indege zitagira abadereva izo bita drone zaturikira mu kirere umukuru w'igihugu ariko aravuga ijambo. Imwe muri izo ndege bavuga ko yaturikiye mu kirere imbere y'uko ishika aho yari igiye, iyindi ica mu nyubakwa iragonga iyo nyubakwa ica iraturika. tukiri ngaho muri Amerika yepfo ibiro vy'ishirahamwe riharanira agateka ka muntu mu gihugu ca Nicaragua rikaba ari naryo rimaze igihe ritangaza amakuru y'ukuntu leta y'ico gihugu imaze imisi itihanganira abatavuga rumwe nayo bamaze igihe bagira imyirekano bitangaza ko byasanze ari ngombwa ko byugara ibiro byabo iryo shirahamwe rimenyesha ko ryagizwe ko iterabwoba ku matelefone aho ryahamagagwa ribwirwa amajambo ateye ubwoba rivuga ko ryahawe amakuru yuko leta irikirategura amadosiye yo kwagiriza ivyaha bikomeye abakozi baryo ariko iryo shirahamwe ntiritomora neza ayandi makuru yoba ifise yerekeye abo rikeka kuba bariko barabigira ko iryo terabwoba Iryo shirahamwe rivuga ko ubwicanyi bumaze iminsi muri Nicaragua bumaze guhitana abantu amajana 440 mu mwaka kuva mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka honyene ryagiriza leta ya president Daniel Ortega n'abanyagihugu bitwaje ibigwanisho barishigikiye kuba bafise uruhara mu rupfu rwa benshi muri abo bantu bamaze kuhasiga ubuzima Muri Amerika naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igipolisi cy'igisagara cya Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kivuga ko kitazotsindwa urugamba kiriko kiragwana ni nyuma yaho mu mpera zindwi iheze habaye ubwicanyi budasanzwe bwahitanye abantu 34 bishwe barashwe n'inkoho mu kiringo cy'amasaha 42 mu bahasize ubuzima harimo umukobwa w'imyaka 17 yarashwe mu maso umwe mu bapolisi b'icyo gisagara yabwiye ikinyamakuru Chicago Times ati birakomeye muri iki gihe hari cyuka kibi kandi ibintu bishobora kumera nabi na cyane ayo n'amakuru avugwa hirya no hino kwita murakoze
urakoze Oyane ku makuru uhejeje kudushikiriza abarimyi b'igiterwa cy'ikawa mu gihugu cy'u Burundi baridoga ko amafaranga bahabwa ku giciro cy'ikawa ari make ugereranije na yahabwa abarimyi b'icyo giterwa mu bindi bihugu abo barimyi basaba kwico giciro cyo kongerezwa umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi wewe yemeza ko amafaranga ahabwa abo barimyi akwiye n'inkuru y'umumenyesha makuru y'ijwi ry'Amerika Himunzimana ari i Bujumbura mu Burundi
bamwe mu barimyi b'ikawa bemeza ko benshi bacika intege yo kubandanya barimo ico giterwa kuko ata amafaranga akwiye bakuramwo uravye ibikorwa bakorera ico giterwa abo barimyi bemeza ko ikawa yo mu Burundi ari rurangiranwa makungu ariko atakarusho biba
Igiterwa cy'ikawa ni igiterwa njabukamazi kandi kiduhesha agaciro twebwe abarundi mu makungu ariko rero twebwe abarimyi b'ikawa tubona neza yuko ku giciro batugurira ari cyiza cyane no mu kwikoreza kugira abayishikane ku izine utanga amafaranga nyene n'ibihumbi bibiri
mu runani rw'amashyirahamwe y'abarimyi b'ikawa Senake muri Mawisange baremeza ko igiciro cy'ikawa kiri hasi ufatiye ku biciro by'ibihugu bihana imbibi n'u Burundi Joseph Niraba Marongo Yugorunani avuga ko hategerezwa gukogwa ico tuma barimyi badaheba ico giterwa njabukamazi
mu bihugu duhana imbibe cyanke mu bihugu byo hanze igiciro cy'ikawa kiri hejuru rwose ngahi wacu murabona ko tukiri ku mafaranga 500 ukwarinye b'ikawa mu byukuri twasaba yuko haba icyo twokwita gahimbaza musi no kuvuga icyo tuma umurimyi w'ikawa yiyumva mu ikawa kuruta uko biri uno musi
baba mu barimyi cyangwa ugorunani bemeza ko badatahura ingene igiciro cy'ikawa ari gito Mugikawa yo mu Burundi igurishwa amafaranga y'agaciro kandi umurimyi akoresha ingufu nyinshi kugira ashike kukawa ya kanovera
abakorera mu isata cy'ikawa boraba imvune umurimyi w'ikawa agira kugira ngo aronke ikiro cy'ikawa kiro mu murimyi w'ikashobore kuronka amafaranga menshi murazi neza yuko ikawa ishoka mu mafaranga y'agaciro amwe bitango na madolari mugabo umurimyi w'ikawa nawe akayahabwa mu marundi mugabo 500 muyaravye nta n'igice cy'idolari kirimo nta n'icyakane cy'idolari murumva yuko muravye n'ikivunjo biriko abarimyi b'ikawa tubandanya dusemerera ko bworonka amafaranga fadiki
kugira bihure n'ingufu twaba twasaba yuko bo turengereza ko igiciro basi kitazogera no ku 180 cyangwa 1000 gutyo ikawa natwe ikabandanya igira kanovera kandi natwe tukabandanya twumva yuko nyene duteye imbere tugumye tuduga
leta y'u Burundi yo yemeza ko ico giciro gikwiye Deo Guide Rurema umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije amenyesha ko ibice 75% kw'ijana by'amafaranga leta ikura mu ikawa biba bigenewe abarimyi b'ico gitegwa. Uyo mushikiranganje akemeza ko leta izokora kugira umurimyi w'ikawa atera imbere.
Kuruhande rwa leta ntacyo itazokora kugira ngo itegwa n'ikawa itere imbere, haba mu guhimiriza abarimyi gukorera ico gitegwa, kubaronza imibyaro mishasha, kuko ahenshi ikawa iboneka ko ishaje kandi ikanasuhuka, kubaronza ifumbire imiryango n'ibikoresho bitandukanye bicishije muri wa mugambi wayo ujeje guteza imbere icyo gifata cy'ikawa, akaba ari umugambi ufasha umugongo ibanizo.
Ibyo bikaba byashikirijwe mu ihiganwa ryo guhonja ikawa ya Kanovera. Ikawa 29 akaba arizo zashimwe zose ziva mu ntara ya Kayanza mu 331 zari mu ihiganwa. Ibice 70% by'amafaranga y'agaciro leta yinjiza mu kigega akaba ava mu gisata cy'ikawa. I Bujumbura, Remonzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255411 2169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2559 2994. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +1 351 9185. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kudumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ishiramwe Parseme rihamagariye Abarundi guhindura ingendo ntirishigikiye ihimbazwa ry'umunsi mukuru w'amakomine mu Burundi uhimbazwa buri genekezo rya 4 ukwezi k'8. Faustin Ndikumana avuga ko uyu munsi mukuru ari uwo gusesagura ubutunzi bw'amakomine. N'inkuru ya Evariste Nzikobanyanka umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika ari i Bujumbura mu Burundi.
Gushiraho uwo munsi mukuru w'amakomine mu Burundi ntibyari bibi nk'uko uburongoye iryo shirahamwe Parseme yabibwiye Ijwi rya Amerika. Uwarongoye iryo shirahamwe rihamagarira Abarundi guhindura ingendo akabona ko intumbero ihabwa uwo munsi atariyo yari ikwiriye. Faustin Ndikumana akavunira urugohe abatunganya uwo munsi.
Tariki nk'ayo abatangatagiho kuyumvira ingorane ziba zihanze ibyo bisata ingene biba byifashe, hari ingorane zifatiye ingene ugushaka kungana mu kubishyira mu ngiro n'ingene hejuru mu maministeri abantu babikontora babikurikirana icyo bita koordinasiyo. Ni ukuvuga usanga hari amakomite menshi abiraba ugasanga umengo ingufu zirasanzaye, ugasanga hari amaministeri abiri yamara ikaraniganira ibyo bintu. Wewe umwari w'umuministeri ngo yintwara agati mu gihugu ngo ije w'iterambere ry'amakomine hagashyira ngo n'indi ministeri bijyanye na desentralisation hahura iy'amaterambere ry'amakomine yinda yintwara wagenwe mugabe bikaguma umengo byose biko biranigana gukurikirana ibyo bintu.
Faustin Ndikumana apsikinda negura uwo munsi mukuru w'amakomine mu Burundi harimo ko atakindi ubugamije ataruka bawitaba babagiye kwisangira urukanyu.
Kindi nta mategeko akwiye hari cadre juridique yo gushyigikira iyo politiki. Nibe bya birinde kugenda gusanga abantu ngo twagiye kwicara ngo bararya baranywa baragira gute ngo barahura bivukira baricara bagaca bamanuka.
Ibishikirizwa n'uburongo y'ishirango Parseme biriyamirizwa n'umwunganizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwari yo hagati mu gihugu Terensio Ndayiraja akavuga ko uwo munsi wahariwe amakomine ushingwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Atanga isiguro ku bavuga ko uwo munsi utisunze amategeko.
Nibaza yuko ndavuga ibyo bintu yarihenda cyane kuvaho hagiyeho leta nshyashya ejo bundi. Murabizi yuko hariho ibisata bimwe bimwe byavuye mu bushikiranganji bw'icyara ry'amakomine byimukira mu bushikiranganji biri hagati mu gihugu n'igisoko ukunda igihugu, guca buranahindura n'izina ukabii kwa ushanganji ujeti ni mara katika mugi huu ili zito kuhudiki huu ni tena mbere jamii mugi huu alisema kwa dawa sasa tayo sisi tena mbere jamii kumi na dini mutesi nchini ya kafuni kisha sasa chari mutesi nchini ya kichipa niko kredi ya chari mutesi juu filimu ya interior sinema ya la sababu kwa chini vino sababu yuko harukui na na kwa toki hari dana chime na matibi kadenga ya kushana juu vili masasa bwa cha na ya diego sohoka kwa tayo kuni wada alawi bunge ya hilabi zaidi video ni wada huko kwa yuko kujenga chari kuku atarukui mendi
umutegetsi w'umushikanganje bw'intwaro hagati mu gihugu yagize n'icavuze kubibaza ko imvukira zo muri abo makomine atakindi ziba zigiye gukora atari gusangira umunezero yabwijwe ijya America ucuwo munsi w'amakomine ubugamije
komeje yuko hariho itegeko rya Presida ritegeka uwo munsi ubaho ukimbe umunsi ukurugamije iki hakogwa iki mu itegeko rya Presida byatomoye neza icyo gusigura n'icyo ugamije ubwa mbere ni munsi aho indongozi za komine zikoranya abavuka komine bose na bene gihugu zigashikira gashizwa raporo y'ibintu byaranguwe byose ingere bimeze kugira ngo basuzumire hamwe ijyagenze neza ijyagenze nabi ijyaragwe n'ibitabagoye kugira ngo rawe byagoranye bikosogwe ibyakozwe kugeza ingufu kandi kugabigenda neza kurusha hanyuma kandi kugira ngo bace baraba bashimira n'abagize uruhara mu guteza imbere ikomine yabo hanyuma bongere bace bapanga n'imigambi y'umwaka ukurikira mu ntumbero yo guteza imbere ikomine.
Uwo munsi w'amakomine uno mwaka ugize gatanu himbazwa kuva ushinzwe kuri ndugerekerezo rya kane ukwezi k'umunani umwaka wa 2018 ukaba wahimbajwe mu makomine yose y'u Burundi kuko ijwi rya Amerika ryabibwiwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Tubibutse nje tubwese ko mwikomora bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Dukubitse mu gihugu cha Republika ya Congo iharanira demokrasi aho bamwe mu banyagihugu baba mu gisagara ca Goma banegura ingingo y'ubutegetsi yo kwangira umunyapolitiki Moise Katumbi kugaruka mu gihugu. Batera kamo abanyapolitiki akabasaba kudafata abo badahuje ibyiyumviro bya politiki nk'abansi babo. Ni nkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Claude Ganza ari mu buseruko bw'igihugu cya Republika iharanira demokrasi ya Congo.
Nyuma yuko Jean Pierre Bemba garutse mu gihugu ku itariki ya mbere z'uku kwezi gahita atanga kandidatire yo guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ateganyijwe mu mpera z'uyu mwaka, byari byitezwe ko kwa gatanu w'icyumweru gishize Moise Katumbi na Wagere Lubumbashi avuye muri Afurika y'Epfo. Uyu nawe yagaragaje ko ashaka guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu. Ntibyaje kumuhira kuko ubuyobozi bw'indege za gisivile bwamwimye uburenganzira bwo kugaruka no kugwa ku butaka bwa Congo, ndetse ubutabera nabwo buvuga ko bushobora kumuta muri yombi. Moise Katumbi n'itsinda bari kumwe bahise bafata icyemezo cyo guca hitwa Ndola muri Zambia bagakoresha inzira y'ubutaka berekeza i Lubumbashi, ariko ntibarabona uburyo bwo kwinjira mu gihugu. Ibi bamwe mu batuye mu mujyi wa Goma barabibona nk'ikibazo gishobora gukurura izindi mvururu mbere y'amatora. Ni abanyekongo bagarutse iwabo, kubakumira rero ni ukutubangamiriza nk'abanyekongo. Dukeneye amatora atazaheza n'umwe. Moise Katumbi nawe ni bamuri kazi kandi yemerewe kwiyamamaza nk'umuturage w'iki gihugu.
Tunawazia kama wakati walikuwa wa nje ya nchi,
turibwira ko mu gihe baguma hanze y'iki gihugu amatora atazaba mu mahoro n'ituze, kuko mu gihe bamwe bari hanze bakangirwa kuza mu gihugu n'intambara birumvikana.
Wakati wa moja wiko nje ya nchi wanaokataliwa wasifike, ni vita tu.
Hari abafite icyo basaba abanyepolitiki bahatanira imyanya y'ubutegetsi. Kuri bo abanyapolitiki bakwiye kubanza gushyira imbere inyungu z'abaturage aho kumaranira imyanya mu nyungu zabo bwite. Urugamba rwa politiki ntirutugira abanzi, ahubwo tuba duhatana. Mbere na mbere tuba tugomba kubahana. Abo tudahuje imyumvire tugomba kubaha umwanya bakavuga, kandi ibyiza byabo tukabishyigikira tudatandukiriye amategeko.
Tunawaza inchi yetu iko na besoin ya wale wa Kongo.
Igihugu cyacu gikeneye kugeraho abanyekongo bicara bakavuga bati tubabarirane ibibazo bwite abantu bafitanye tukabishyira ku ruhande. Ibyo nibyo twifuza, kandi tukamenya ko twese turi abanyekongo, bigatuma tugomba gukundana mu munezero no mu
ngorane.
Ibitekerezo bafite ku matora no ku rutonde ntakuka rw'abakandida komisiyo y'amatora yakwemeza bigaragaramo amakenga kuri benshi bavuga ko ibyo bifuza ari ubuyobozi bwiza batitaye ku mazina azwi cyangwa amashya muri politike, ahubwo bazatora ibitekerezo na gahunda by'abakandida aho gutura ishyaka cyangwa amazina azwi.
Voter pour Jean Pierre Bemba, voter pour Katumbi, voter pour les autres, je pense que c'est trop.
Haracyari kare cyane kuvuga ko watora Jean Pierre Bemba, Katumbi cyangwa abandi bose baziyamamaza. Icya mbere nta kandidatire n'imwe komisiyo y'amatora iremeza. Icya kabiri ntabaratugaragaza icyerekezo badufitiye, kandi njye nemera ibitekerezo by'umuntu si ubwe cyangwa impagarikiye nemera. Mu gihe imishinga afite yanyemeza namutora. Icyo dushaka ni ukuzahura iki gihugu kuko ntigikwiye kuba kimeze uko kimeze ubu.
que notre pays mérite mieux que ce qu'il est en train de traverser aujourd'hui.
Je vais donner mon point de vue.
Comme vous dites, nta muyize Katumbi na perezida wacu mbere bari hamwe nk'imisatsi ku mutwe kuki baje kwitandukanya ubwo se haraho batandukanye no kubanza abinyujije ku rukuta rwa Twitter ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu umuvugizi wa Moise Katumbi bwana Olivier Kamitatu yavuze ko guverinoma ya Zambia imaze kumenyeshwa ku butegetsi bwa Kinshasa bwimye Katumbi uburenganzira bwo kwinjira mu gihugu Kamitatu aribaza tese mwabonye he guverinoma ibuze uwikekaho ibyaha kuyishyikiriza no wabicishije ku rukuta rwa Twitter Moise Katumbi yavuze ko kwangirwa kugaruka mu gihugu ari ukwima abaturage amahirwe yo kubona amatora nyayo yanavuze ko batazemera ku butegetsi bukoresha amatora ya nyirarureshwa ashimangira ko kumubuza kuza mu gihugu bigaragaza ubwo ubutegetsi bufitiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi kandi ko w'amahitamo yayoborwa cyangwa ashingiye ku rukundo afitiye igihugu ku rundi ruhande mu kiganiro yahaye abanyamakuru amaze gutanga kandidatire ku wa gatanu w'icyumweru gishize Jean-Pierre Bemba yasabye guverinoma ya Kinshasa gukora ibishoboka byose Katumbi akaza mu gihugu agahatana mu matora.
Moise Katumbi est un acteur politique majeur dans ce pays. Il a du soutien.
Moise Katumbi ni umunyapolitiki ukomeye muri iki gihugu afite abamushyigikiye. Si byiza guheza abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi kuko abaturage nibo bagomba guhitamo zabayobora. Ndasaba ubutegetsi kugarura ibintu mu buryo amatora akitabirwa na bose kandi bashaka igisubizo Katumbi na waze ku buryo amatora azaba mu ituze. Mu gihe Perezida Joseph Kabila wagishaka kuwaza ahagarariye ishyaka rye mu gihe koko atakongera kwiyamamaza kuko atabyemererwa n'itegeko nshinga abatavuga rumwe nawe bo bakomeje gutanga kandidatire ishyaka ukwaryo ariko baracyategereje kumvikana ku mukandida rukumbi wayahagararira itariki ya nyuma yo kuba bamaze gutanga kandidatire zabo ni ya 8 z'uku kwezi nibutse ko uyu Moise Katumbi utarahabwa uruhushya rwo kugaruka mu gihugu ubutegetsi bw'igihugu cye bumukekaho kwinjiza mu gihugu abanyamahanga b'abacanshuro barenga 400 barimo abahoze ari abasirikare ba Amerika barwanira mu mazi n'abakomando bo muri Afurika y'Epfo yinjije mu buryo butemewe n'amategeko mu 2016 urukiko rw'amahoro rwa Kamalondi Rubumbashi rwamuhamije kubohoza no kugurisha inzu y'umugereki rumukatira igifungo cy'imyaka 3 Katumbi kandi aregwa kuba yaratunze ubwene igihugu bw'Ubutaliyani kandi bitemewe ku muntu ushaka kwiyamamariza umwanya ukomeye nk'uwo mukuru w'igihugu Claude Ganza munyamagana mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa ku bwa Radio ya Amerika
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 Radio Ijwi rya Amerika Radio ya
Muri kamwe rabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ubunaho ni cha gihe cyo kwashikiriza amakuru y'eke sport n'imikino byabaye mu mpera zindwi mu Rwanda reka dutege amatwi mu genzi wacu Jean-Claude Munyandinda yaduteguriye
Umukino wo gusiganwa ku magare mu Nigeria Azedine Lagab niwe wegukanye intera ya mbere y'isiganwa mpuzamahanga ngarukamwaka rizenguruka igihugu cy'u Rwanda ku nshuro yaryo ya 10 uyu mugabo ukinira ikipe ya Groupement Sportif de Petroliers d'Algérie yanikiye abandi ejo ku cyumweru mu rugendo rw'ibirometero 104 byari bigizwe no kuzenguruka mu bice binyuranye by'umujyi wa Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba Azedine Lagab w'imyaka 32 yatangiranye imbaraga zidasanzwe ariko ntabwo yari yorohewe kuko yakomeje kotswa igitutu n'abandi bakinnyi barimo René Jean-Paul ukini wabo wo mu ikipe ya Miss Sportif Rwamagana Riba David Rosano wo muri Novo Nordisk muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tutibagiwe Valence Bayisenga umunyarwanda ubarizwa mu ikipe ya Pays des Orons Côte de Lumière yo mu Faransa mu gihe cyo gusoza Lagab yarabiyatse anyonga igare ubudakuraho agera ku murongo ari uwa mbere akoresheje amasaha 2 minota 12 n'amasegonda 21 wa kabiri yabaye David Rosano ku mwanya wa gatatu haza James Fury wo mu ikipe y'igihugu y'Afrika y'Epfo Jonas Doring ukinira Descartes Romandie yo mu Busuwisi yegukanye umwanya wa kane Valence Ndayisenga abo wa gatanu ari nawe umunyarwanda wahageze ari ku mwanya wa hafi uyu Valence Ndayisenga umaze gutsinda Tour du Rwanda inshuro ebyiri yatangaje ko bibabaje kuba etape ya mbere imucitse ariko yongeraho ko ngo hakiri kare ko ashobora kwitwara neza mu ntera zisigaye ndetse akaba yatwara irisiganwa ubugira gatatu
etape nayishakaga kuko ni mu rugo ikintu cya kabiri niyo mpamvu abonye akenshi twifunze no kwiganza amatere
Ku rutonde rw'agateganyo nyuma y'intera ya mbere, ikipe ya mbere ni Groupement Sportif des Pétroliers d'Algérie, igakurikirwa n'ikipe y'igihugu ya Afrika y'Epfo. Ya gatatu ni Descartes Romandie yo mu Suisse, ku mwanya wa kane hakaza ikipe ya Pays des Hollandes Côte de Lumière yo mu Faransa. Ikipe ya Embrace the World yo mu Budage iri ku mwanya wa gatanu. Ku birebana n'amakipe atatu ahagarariye u Rwanda, ikipe ya Amis Sportif y'u Rwamagana ni ya gatandatu, ikipe y'igihugu Team Rwanda yicaye ku mwanya wa cyenda, naho Benediction yo mu karere ka Rubavu iri ku mwanya wa 14 ku makipe 16 yitabiriye ituro ry'u Rwanda. Uyu munsi kwa mbere abasiganwa barakora intera ya kabiri yo kuva Kigali berekeza ihuye mu mujyi wa Butare ahareshya ibirometero 120. Tunyarukiye mu mupira w'amaguru, irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'amahoro rigeze muri kimwe cya kabiri kirangiza. Ku wa gatanu w'icyumweru gishize, ikipe ya Mukura Victory Sport yanganyije na APR FC ubusa ku busa kuri Stade Huye i Butare. Umukino wo kwishyura hagati y'amakipe yombi uteganyijwe ejo muri kwa gatatu kuri Stade Amahoro i Remera. Uyu munsi kwa mbere ikipe ya Sunrise irakira Rayon Sport i Nyagatare, hanyuma bazongere bahure kwa kane kuri Stade General ya Kigali mu mukino wo kwishyura. Umukino wa nyuma uzabera kuri Stade National Amahoro i Remera kuri iki cyumweru. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza vyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intamarara ryerekeye imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kuva ku itariki ya 24 kugera kuri 26 z'ukwa karindwi 2018, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakiriye bwa mbere na mbere mu mateka inama y'abayobozi b'amadini n'amatorero by'isi yose. Inama yabereye mu murwa mukuru Washington, yarimo n'intumwa z'imiryango mpuzamahanga na sosiyete sivile. Baganiriye ku buryo buboneye bwo kurwanya itotezwa, ikumira n'ivangura bishingiye ku idini n'imyemerere no kwimakaza ubwihanganirane n'ubwubahane bw'amadini. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe guharanira ubwisanzure bw'imyemerere ku isi, Sam Brownback, yasobanuye ko iyi nama ari imbarutso y'ibiganiro birambuye kuri bumwe mu burenganzira shingiro bwa buri muntu bwo gukoresha roho yawe uko wabihisemo. Yaravuze ati, ni uburenganzira butagomba kuvogerwa na leta iyo ari yo yose, ahubwo buri leta igomba kuburengera, ntawe igomba gusumbisha undi. Ambasaderi Brownback yavuze ko kurengera no guteza imbere ubwisanzure bw'idini n'imyemerere ari ngombwa kubera ko ari icyubahiro kamere cya buri muntu. Aturetse ibyo kandi, ni ukubera ko mu bihugu bifite ubwigenge bwo kwemera busesuye nta terabwoba rikabije rihaba. Dushaka ko ubukungu bugera hose, nyamara ibihugu bifite ubwigenge mu myemerere busesuye nibyo bitera imbere mu bukungu. Nk'uko Ambasaderi Brownback yabitangaje, guverinoma nyinshi ku isi zemeza ko zubahiriza ubwisanzure bw'imyemerere n'amadini. Iyi nama y'abayobozi b'amadini n'amatorero ni uburyo rero bwo kuva mu magambo ibikorwa bigatangira. Bashobora gushyiraho ba ambasaderi bo guharanira ubwisanzure bw'amadini n'imyemerere. Bashobora guhura kenshi na sosiyete sivili n'andi madini yo mu gihugu cyabo. Ndetse n'abayobozi bo mu nzego z'ubutegetsi bwite bwa leta nabo bashobora guhura bakungurana inama n'ibitekerezo. Ambasaderi Brownback yavuze ko kurengera no guteza imbere ubwisanzure bw'idini n'imyemerere biri mu maraso ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inama yo guharanira ubwisanzure mu myemerere n'amadini ni uburyo bwo gushishikariza n'ibindi bihugu gufata ingamba zo guteza imbere ubwigenge bw'imyemerere mu gihugu cyabo, mu karere kabo no muri rubanda.
Ibyo yari jambo ry'intahamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za Amerika. Ufite mwese mukundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu bw'ibyuma hamwe na Facile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri micro mwari kumwe na Frederic Mundikije amakuru nayo mwashikirijwe na Oriane Itangishaka mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.